Ikete Paulo yandikiye Abaroma. Abaroma ikigabane cya mbere. Jewe Paulo umushumba wa Yesu Kristo, nahamagariye ubutumwa bw'Imana. Imana yo basezeraniye kera, ibivugiye mu bo yavugisha, nabo bakabwandika mu byanditswe byera. Buvuga iby'umwana wayo, yavutse mu buryo bw'umuntu, mu ruvyaro rwa Dawidi. Ariko mu buryo bwa mwemu yera, yerekanye ko ari umwana w'Imana, ukuzuka kuya kwerekanishije ubushobozi. Uwo ni Yesu Kristo umwami wacu. Twaronse ubuntu n'ibanga ryo kuba intumwa kubwiwe, kugira ngo mu mahanga yose harimwo abumvira Imana babiheshwa no kwizera. Kandi namwe muri bo mwahamagariwe kuba ba Yesu Kristo. Ndabandikiye mwese muri Roma mukundwa n'Imana, mwahamagariwe kuba bera. Ubuntu n'amahoro babemwo biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo bibabemo. Irya mbere, ndashima Imana yanje muri Yesu Kristo kubwanyu mwese, kuko inkuru y'ukwizera kwanye kuye mu isi yose. Imana nkorera mu mutima wanje, mvuga ubutumwa bwiza bw'umwana wayo, niyo ntanze kwicabona yuko ndabahoza mu kanwa budasiba. Iminsi yose uko nsenze, nsaba ngo ubuhohe ibigombye, Imana yemere kunzana amahoro no kunzana iwanyu. Uko nifuza kubabona kugira ngo ndabahe ingabire y'impemu ibaremeshe, niko guhumurizanya namwe mpumurizwe n'ukwizera kwanyu, namwe muhumurizwe n'ukwanje. Kandi bavukanye, singomba ngo mutamenya yuko kenshi nari mfise imigabo yo kuzi wanyu, kugira ngo namwe ndabamure mw'imbuto nk'uko nazibonye mu yandi mahanga. Ariko ngira ikimbuza kugeza n'ubu, mfitiye umwenda Abagiriki n'abanyamahanga badebagura, abanyabwenge bo n'ibijuju. Nico gituma jo kubwanje nitubwiye kubabwira ubutumwa bwiza namwe muri Roma. Ubutumwa bwiza ntibuntera isoni, kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku miduka ageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo ariho kugororoka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa n'ukwizera kukagwiza ukwizera, nk'uko vyanditswe ngo
umugororotsi azobeshwaho no kwizera.
Ishavu ry'Imana ryarahishuwe rivuye mu ijuru, yisuka kubayigarariza n'abagabitanya bakayongesha ukuri kugabitanya kwabo. Kuko ivyo umuntu yomenya vy'Imana vyerekanwa muri bo, Imana ariyo yabiberetse. Mbere kuva isi kiremwa, ivy'Imana bitunganye bitonwa n'amaso ari vyo bushobozi bwayo budashira, be n'ubumana bwayo biragaragara, bimenyekanishwa kuko bibonekera mu vyo yaremye, kugira ngo ntibagire ico bireguza. Kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana, ntibayishime, ariko bacitse bimvira iby'ubusa, imitima yabo yujujicura umwiza, bigisa abanyabwenge bacika ibipfu. Icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba no gusenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa, iby'ibiguruka, iby'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibikwega inda hasi. Nicyo catumye Imana ibaheba ngo bakore ibiteye isoni, bumvira iby'imitima yabo yifuza, bonone imibiri yabo, kuko ukuri kw'Imana bagukavye ibinyoma, bagasenga bagakorera icaremwe bakakirutisha iyakiremye, nikwiye gushimwa ibihe bidashira. Amina. Nicyo catumye Imana ibaheba ngo bifuze ivyonona, kuko abagore babo bahinduye ukundi c'imibiri yabo yaremewe, bayikoresha icitaremewe. Kandi n'abagabo nuko baretse kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashuha babengukana. Abagabo bagirira abandi bagabo ibiteye isoni, kandi mu mibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye n'ikosa ryabo. Kandi nk'uko banse kumenya Imana mu mitima yabo, niko Imana yabahebye ngo bagire imitima yakahebwe, bakora ibitabereye, buzuye kugabitanya kose, ukugira nabi, ukwifuza n'urwanko rw'ubusa, buzuye igono, ubwicanyi, gutongana, ubugunge, ukwitamba ku muvyimba, abaneguranira mu vyongorerano, abavuga abandi nabi, abanka Imana, abatukana, abibona, abirarira, abigenera ibibi, abatumvira abavyeyi, ibipfu, abava mu isezerano, abadakunda n'ababo n'imburakigongwe. Abo naho bamenye urubanza Imana ica yuko abakora ibisa bityo bakwiye gupfa, ntiyabikora gusa ariko batako bagashima n'ababikora. Abaroma ikigabane cya kabiri. Nico gituma utagira ico wireguza we muntu wese uhinyura uwundi. Kuhinyura uwundi uba witsindishije. Kuko wowe umuhinyura ukora nk'ivyo nawe nyene akora. Ariko turazi yuko urubanza Imana icira abakora ibisa bityo ari urw'ukuri. Wowe ga muntu uhinyura abakora ibisa bityo nawe ubikora. Mbega wimvira yuko uzokira urubanza Imana ica canke ukengera itunga ryo kugira neza kwayo. Iry'imbabazi zayo n'iryo kwihangana kwayo. Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana kugushikana kukwihana. Ariko kuko ufise umutima ukomanta yutihana. Wirindiriza ishavu ry'inka zirizoza ku munsi wo kuraka. Aho imanza zibereye z'Imana zizohishurira.
Izokwishyura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze.
Abarondera ubwiza n'icyubahiro no kudapfa. Bahora bakora ibyiza bihanganye. Izobishura ubugingo budashira. Ariko kubakebana ntibumvira iby'ukuri. Ariko bakumvira kugabitanya. Hazobishavu no guhambarirwa n'amarushwa n'ivyago ku bugingo bw'umuntu wese akora ibibi uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza n'icubahiro n'amahoro bizoba ku muntu wese akora ibyiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu gucubahira. Abakoze ivyaha bose batazi ivyagezwe bazohona ivyagezwe bitarinze kwiyumvirwa, kandi abakoze ivyaha bose bazi ivyagezwe bazotsindishwa n'ivyagezwe. Kuko abumvise ivyagezwe atari bo bagororoka imbere y'Imana, abavyumviye niyo bazotsindanishirizwa. Abanyamahanga badafise ivyagezwe n'Imana iyo bakoze ibwirizwa navyo ku bwabo baba bihindukiye ivyagezwe naho batabifise. Berekana ko uryo bakora bakurikije ivyagezwe vyanditswe mu mitima yabo. Ijwi ryo mu mitima yabo rirabishingira intaha ari cabo na cavyo, kandi ivyo bimvire bifatanya kubarega canke kubaregura. Niko bizaba ku munsi Imana izocirira urubanza muri Yesu Kristo ivyo abantu bagize amabanga, nk'uko utuma bwiza nahawe uvuga ko witwa umuyuda ukishimira ivyagezwe, ukirata Imana, ukamenya ivyigomba, ukarobanura ibidahwana kuko wigishijwe ivyo ivyagezwe, ukishima yuko ushobora kujana impumyi kandi kuri umuco w'abari mu mwiza n'umuhanuzi w'abanyabwenge buke n'umwigisha w'utwana. Kuko mu vyagezwe ufise icerekana ubwenge n'ukuri. Nuko wewe wigisha abandi, mbega ntiwigisha? Wewe wihaniza biba, weho ntiwiba? Wewe ubabuza gusambana, weho ntusambana? Wewe wanka ibishushanyo vy'ibigirwamana, weho ntiwivye mu nsengero zavyo? Wewe wirata ivyagezwe, mbega ntugayisha Imana kuko ubicumurako? Izina ry'Imana muritukisha mu mahanga nk'uko vyanditswe. Kuko guhimburwa ibikoba c'ubugabo kugira ico kukumarira iyo witondeye ivyagezwe. Ariko iyo ucumiye ku vyagezwe, guhimbura igikoba c'ubugabo kwawe kuba gucitse kudahimburwa igikoba c'ubugabo. None utake mu gikorwa c'ubugabo nitondeye ibibwirijwe n'ivyagezwe. Mbega kudahimburwa igikoba c'ubugabo kwiwe ntibuzomuharurwa ko nko guhimburwa igikoba c'ubugabo? Kandi utahimburwa igikoba c'ubugabo ku mubiri nitondeye ivyagezwe azogutsindisha. Wowe ucumura ku vyagezwe ufise inyuguti zavyo no guhimburwa igikoba c'ubugabo. Kuko Umuyuda wo ku rukoba atari we Muyuda, kandi guhimbura igikoba c'ubugabo ko ku mubiri atari ko guhimburwa igikoba c'ubugabo. Ariko Umuyuda wo mu mutima niwe Muyuda, kandi guhimburwa igikoba c'ubugabo nuko umutima nuko mu buryo bw'impembo atari uko mu buryo bw'inyuguti. Umeza cyo ntashimwa n'abantu ariko ashimwa n'Imana. Abaroma ikigabane cya gatatu. None Muyuda rutabanda ate canke guhimburwa ibikoba c'ubugabo kumariki arayibarusha vyose? Ica mbere nuko Abayuda babikizwe ivyavuzwe n'Imana. Tuvuga iki? Naho bamwe batizeye, mbega kutizera kwabo kuzohindura ubusa ivy'Imana yizigiwe ko? Oya namba. Ariko Imana iboneke ko ari inyakuri niyo umuntu wese yari umubeshi, nk'uko handitswe ngo
kugira ngo mu majambo yawe uboneke kugororotse kandi utsinde niwashika mu rubanza.
Ariko namba kugabitanya kwacu kwashimagije kugororoka kw'Imana, tuvuga iki? Mbega Imana iragabitanye kwiduhanisha ishavu ryayo? Ndayivuze nk'imvugo y'abantu. Eka namba, iyo biba bityo Imana yociye abari mu isi urubanza ite? Ariko namba ibinyoma vyanze vyatumye ukuri kw'Imana kurushiriza kwerekanwa ikayitera icubahiro. Ni iki gituma nanje nshirwa urubanza nk'umunyabyaha? Kandi ni iki kitubuza gukora ibibi kugira ngo ibyiza bibeho, nk'uko batubeshera bakanavuga ko twigisha ibibi? abakora batyo bazucirwa urubanza bakwiranye. Nuko tuvuga iki? Mbega turuta abantu? Oya, ntitubaruta na gatoya, kuko tumaze kwagiza Abayuda n'Abagiriki bose ko baganzwe n'icyaha, nk'uko handitswe ngo,
ntawugororoka nta n'umwe, ntawutahura, ntawurondera Imana. Barazima iyo bava bakagera bose bacitse imburakimazi. Ntawukora ibyiza, reka nta n'umwe. Imihogo yabo n'imva zirangaye, bahendahendanishije indimi zabo. Ubumara bw'inzoka buri mu minyigisho byabo, akanwa kabo kuzuye kuvuma no kujingitwa. Ibirenge byabo byihutira kuvisha amaraso, guhonya no gusinzikaza biri mu nzira zabo. Inzira y'amahoro ntibayimenye, nta gutinya Imana kuri mu maso yabo.
Ariko turazi yuko ibyo byagezwe bivuga byose bibwira abaganzwa navyo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose baba bo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana, kuko imbere yayo atamuntu azoba umwere kubw'ibikorwa vyubahiriza ivyagezwe, kuko ivyagezwe ari vyo bimenyekanisha icaha. Ariko none ivyagezwe bitariho, ukugororoka kuva ku Mana kurahishuwe, gushingirwa intahe n'ivyagezwe n'ivyo bavugishwa n'Imana. N'ukugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo abizeye bose baguhabwe, kuko atatandukaniro. Bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ubuntu bwayo bagira bera, ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Uwo Imana yashyizeho kubindisha iyo uwizera ayigirwa n'amaraso yiwe, kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo, kuko yirengagije ivyaha vyakozwe kera kubw'imbabazi zayo, no kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe ngo ibigororoka nigira abantu bera uwizeye Yesu. None rero kwihaya kuri hehe? Kwarabujijwe? Kwabujijwe n'ivyagezwe ki? Mbega n'ivy'ibikorwa? Haba namba, kwabujijwe n'ivy'ukwizera. Nico gituma twivira yuko umuntu agirwa umwere n'ukwizera, ibikorwa vyubahiriza ivyagezo bitarinze kwiyumvira. Canke Imana niyo Abayuda bonyene? Mbega si y'abanyamahanga nabo? Egome, niyo abanyamahanga nabo, ko Imana ari imwe izobagira bere abahimbuye ko wacubugabo kubwo kwizera, kandi zobagira bere batahimbuye ko wacubugabo babiheshwa no kwizera. Mbega none ivyagezwe tubihinduza ubusa kwizera? Ikanamba, ushime turabitsindagiye. Abaroma, kigabane cya kane. None rero icyo twovuga yuko Aburahamu sogokuruza ku mubiri yaronse ni igiki? Iyo Aburahamu agirwa umwere kubw'ibikorwa, aba afise icyo yihaye, ariko imbere y'Imana ntacyo afise. Ivyanditswe bivuga iki?
Bivugwa ngo Aburahamu yizeye Imana, ibimuharurako nk'ukugororoka.
Yamara ukora, ingero yiwe ntiharurwa nk'ubuntu, yaharurwa nk'inyishu. Ariko udakora, akizera igira batayubasha bere, ukwizera kwe guharurwa nk'ukugororoka. Nk'uko Dawidi nawe yavuze ubuhirwe bw'umuntu uw'Imana iharura nk'ubugororotse atari kubw'ibikorwa, ati
harahiriwe abahariwe ibigabitanyo vyabo kandi ivyaha vyabo bigahishwa, harahiriwe umuntu uhoraho atazoharura kw'icaha.
Mbega ubwo buhirwe buvuga kubahimbuka kuwa c'ubugabo bonyene, canke kubatahimbuka kuwa c'ubugabo nabo? Kuko tuvuga tuti ukwizera kwaharuwe kuri Aburahamu nk'ukugororoka, kwaharuwe ryari? Yari yarahimbuka kuwa c'ubugabo, canke ntiyari bwagihimbura? Icyo gihe si uko yari amaze guhimbura kuwa c'ubugabo, ariko ntiyari bwagihimbura. Kandi ahabwa ikimenyetso, niko guhimburwa igikoba cyo ku mutwe w'igihimba cirondoka, kuba ikimenyetso cy'ukugororoka kwavuye kuri kwa kwizera. Yari afise atarahimburwa igikoba c'ubugabo, kugira ngo abe sekuruza w'abizera bose batahimburwa igikoba c'ubugabo ngo bibaharurwe kukugororoka, kandi abe na sekuruza w'abahimburwa igikoba c'ubugabo batahimburwa igikoba c'ubugabo gusa, ariko bagera ikirenge mu cuko kwizera kwa sogokuruza Aburahamu, uko yari afise atarahimburwa igikoba cyo ku mutwe w'igihimba cirondoka. Kuko atari ko bw'ivyagezwe Aburahamu yasezeraniwe canke uruvyaro rwiwe yuko azora gw'isi yose, ariko ni kubwo kugororoka kuva ku kwizera. Abizigira ivyagezwe iyo bari bo baragwa, ukwizera kuba kwarahindutse ubusa, ivyasezeranywe bikaba bititutse. Kuko ivyagezwe bizana ishavu, ariko aho ivyagezwe bitari nta gicumuro kiba kiriho. Nico gituma baragwa babihawe kubwo kwizera, ngo bibe ivyo bahawe ku buntu, kugira ngo ivyasezeraniwe uruvyaro rwa Aburahamu bibe vya bose, bitari ivy'abaganzwe n'ivyagezwe gusa, ariko ngo bibe n'ivy'abaganzwe n'ukwizera kwa Aburahamu, sogokuruza wacu twese.
Nakugize sekuruza w'amahanga menshi.
Imbere y'Imana yacu yizeye, ari izura bapfuye ikita n'ibitariho nk'ibiriho, niwe sogokuruza wacu twese. Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko vyavuzwe ngo
uruvyaro rwawe niko ruzongana.
Kandi ntiyagabanuka ku kwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye. Ariko yumviriye icyo Imana yamusezeraniye, ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icyubahiro, amenya neza adakekeranya yuko icyo yasezeranye ishobora no kugikora. Nicyo catumye
bimuharugwa ko nk'ukugororoka.
Ariko ntivyandikiwe we wenyine yuko vyamuharugwa ko nk'ukugororoka, ariko no kubwacu bizoduharugwa ko nkako, kuko twizeye yazuye Yesu umwami wacu mukuye mu bapfuye, yatanga ibigabitanyo vyacu akazurwa kugira ngo tugirwa bera. Abaroma kigabane cya gatanu. None rero ko twagizwe bera n'ukwizera, dufise amahoro ku Mana ku mwami wacu Yesu Kristo, yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemo, kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Kandi si byo byonyine, ariko kandi tunezererwa n'amarushwa yacu, kuko tuzi ko amarushwa atera kwihangana, kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Uko kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mwemu yaratwahawe. Tugifise intege nke mu gihe gikwiye Kristo yapfiriye abatubaha Imana. Kwari bigoye ko umuntu apfira umugororotsi, umunyangeso nziza kumbura umuntu yotinyuka kumupfira. Ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda, kuko Kristo yadupfiriye tukira abanyabyaha. Nuko none tumaze guhindurwa intungane n'amaraso yiwe, tuzorushiriza guheshwa nawe ukizwa ishavu ry'Imana, ko twujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo tukira abansi bayo. None tumaze kuzura nayo, ubugingo bwe buzorushiriza kudukiza. Kandi si byo byonyine, ariko ikindi tunezererwa Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo yaduhesheje kuzura nayo. None rero ko bimeze bityo, nk'uko icyaha cyazaniwe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukaza n'icyaha, niko urupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Ivyagezwe bitarabaho, icyaha cyari mu isi, ariko abantu ntibaharurwa ku icyaha, ivyagezwe bitariho. Ariko uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwaganza n'abatakoze icyaha gisa n'igicumuro cya Adamu yari igishushanyo c'uwagira zoze. Ariko ingabire y'Imana nimera nka ca gicumuro, kuko igicumuro cumwe catumye benshi bapfa, ubuntu bw'Imana n'ingabire y'ubuntu bw'umuntu umwe Yesu Kristo vyarushirije gusaguka kuri benshi. Kandi iyo ngabire ntiyaze nk'icazanywe n'igicumuro c'umuntu umwe, kuko gucirwa urubanza kwavuye ku muntu umwe kugatera gutsindwa, ariko ya ngabire yavuye mu bicumuro vyinshi izana guhindurwa intungane. Kuko igicumuro cumwe catumye urupfu rushirwa ku butware n'umwe, abakira ubuntu n'ingabire yo kugororoka bisesekaye bazorushiriza gushirwa ku butware mu bugingo n'umwe Yesu Kristo. None rero nk'uko gucirwa urubanza kwazanywe n'igicumuro kimwe ku bantu bose ngo batsindwe, niko yangabire yazanywe n'igikorwa kigororotse kimwe ku bantu bose ngo bahindurwe abera baronke ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye benshi bacika abanyavyaha, niko kumvira kumwe kuzotuma benshi bacika abagororotse. Ariko ivyagezo vyaje navyo kugira ngo gucumura kugwire. Yamara ho icaha cagwiriye niho ubuntu bw'Imana bwarushirije kugwira, kugira ngo nk'uko icaha cashizwe ku butware n'urupfu, aba ariko n'ubuntu bw'Imana bushikwa ku butware n'ukugororoka, buheshe ubugingo budashira kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Abaroma kigabane cya gatandatu. Nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Biragahera, twebwe twapfuye gucaha twa tukikiwamwo dute? Canke ntimuzi yuko twese babatirijwe kuba muri Kristo Yesu, twabatirijwe kuba mu rupfu rw'iwe? none rero kubatizo kwatumye duhambanwa nawe tuwa mu rupfu rwiwe kugira ngo nkuko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa data twese kuba ariko natwe tugendana ubugingo busha ko twakuranijwe nawe n'igishushanyo cy'urupfu rwiwe tuzokuranywa nawe n'icukuzuka kwiwe nacu kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wakera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri wicawe uhindurwe ubusa nitwame tujakara icyaha kuko wapfuye basindanishijwe icyaha ariko bisanzwe twapfanye na Kristo twizera yuko tuzobanaho nawe kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka mu bapfuye atagipfa urupfu rutakimuganza uko gupfa yapfuye niho yapfuye rimwe ku cyaha ariko ko ariho ari uw'Imana muba ariko namwe mwimvira ko mwapfuye ku cyaha ariko ko muriho muri ab'Imana muri muri Kristo Yesu none rero cyane kikabe ku butware mu mibiri yanyu izopfa ngo mwumvire ibyo yifuza kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu gukoreshwa n'uko gabitanya ariko mwishikanira Imana nk'abazuki bavuye mu bapfuye n'imibiri yanyu muyiha Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka icyaha ntikizobaganza kuko mutaganzwe n'ivyagezwe ariko muganzwe n'ubuntu nuko tugire dute mbega dukora ivyaha kuko tutaganzwe n'ivyagezwe ariko tuganzwe n'ubuntu biragahera ntimuzi yuko shobuja mwihaye kuba abakozi bo kumwumvira muri abakozi b'uwo mwumvira uwo namba muri abakozi b'icakiza n'urupfu canke abo kumvira Imana kuza no kugororoka ariko Imana ishimwe ko naho mwari abakozi b'icaha mwumviye umutima uburyo bwo kwigishwa mwahawe kandi mwacumwe ngo ntimuganzwe n'icaha muzakarira kugororoka ndabivuze nk'imvugo y'abantu kubwa intege nke z'imibiri yanyu nk'uko mwaha imibiri yanyu biteye isoni n'umugararizo kuba abakozi bavyo bigatuma mu babagararizi aba ariko nanone muho kugororoka imibiri yanyu kuba abakozi bako kugira ngo mwezwe mukira abakozi b'icaha ntimwaganzwe no kugororoka none rero ico gihe mwari n'imbuto ki wibamara amazu kuko amaherezo yavyo ari urupfu ariko noneho ko mwacungwe ngo ntimuganzwe n'icaha mukajakarira Imana muvise imbuto zanyu ziza n'ukwezwa kandi amaherezo n'ubugingo budashira ingero y'icaha n'urupfu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu Abaroma ikigabane cindwi canke gabavukanye ntimuzi yuko ivyagezwe biganza umuntu akiriho mbwiyabaze ivyagezwe kuko ivyagezwe bihambirira umugore ku mugabo wiwe akiriho ariko umugabo wiwe yapfuye umugore ababohowe ngo ntaganzwe nawe none rero umugabo wiwe akiriho yorongorwa n'undi mugabo yo kwitwa umusambanyikazi ariko umugabo wiwe yapfuye ntaba akiganzwe n'ivyagezwe bituma toba umusambanyikazi naho yorongorwa n'undi mugabo none rero namwe bavukanye banje gukoranywa n'umubiri wa Kristo kwatumye mucika bapfuye ku vyagezwe kugira ngo muba wundi niwe yazutse mu bapfuye twamira Imana imbuto tukiganzwa n'akamerimere kacu ukwifuza kw'ivyaha ku buryo bwinshi kwazanywe n'ivyagezwe kwakorera mu mibiri yacu kugira ngo twamire urupfu imbuto ariko noneho ntitukiganzwa n'ivyagezwe kuko twapfuye kucamye kidufashe nico gituma tuba abakozi dukorera mwema dukoresha uburyo busha tudakoreshwa bwa buryo bwa kera bw'inyuguti nuko tuvuga iki mbega ivyagezwe n'icaha ikanamba ariko simba naramenye icaha iyo ntakimenyeshwa n'ivyagezwe kuko ntaba naramenye kwifuza ivyagezwe bitavuga ngo
ntukifuze
ariko icaha kibonye urwitwazo mu vyagezwe kinkorera ngo kwifuza ku buryo bwose kuko icaha kiba gipfuye ivyagezwe bitariho nanje kera nariho ntafise ivyagezwe maze icagezwe kije icaha kirarabuka nanje ndapfa kandi ico cagezwe co kuzana ubwingo nakibona kinzanira urupfu kuko icaha campendahenze kibonye urwitwazo mu cagezwe kandi kigitera kunyica none rero ivyagezwe n'ivyera kandi bwirizwa n'iryera igororotse ryiza mbega ishitse cambereye urupfu ikanamba ariko icaha nico carubaye ngo kimenyekane ko ari icaha kuko canyicishije iciza ngo icagezwe gituma icaha kirushiriza kuba kibi kuko tuzi uko ivyagezwe ari vy'imwemo. Ariko jewe ngandwa n'akameremere kanje naguriwe ku mushumba w'icaha. Sinzi ico nkora, kuko ico ngomba atari ico nkora, ariko ico ndanka akaba ari ico nkora. Ariko ko nkora ico ntagomba, mba nemeye ivyagezwe ko ari vyiza. None rero si jewe ngibikora, ariko n'icaha kimbamwo. Ndazi yuko muri jewe ukameremere kanje ataciza kimbamwo, kuko kugomba gukora iciza kubana nanje, ariko kugikora ntako. Kuko iciza ngomba atari ico nkora, ariko ikibi ntagomba akaba ari ico nkora. Ariko ko nkora ico ntagomba, si jewe ngigikora, ariko n'icaha kimbamwo. Niko mbona ikingera yuko naho ngomba gukora iciza, ikibi kibana nanje. Nezerewe ivyagazwe n'Imana umutima wanje, ariko mbona ikindi kingera kiri mu mubiri wanje kirwanya ikingera cyo mu mutima wanje, kikamfatira mpiri kuganzwa n'ikingera kiri mu mubiri wanje, ikingera cy'icaha. Ewe jewe ndago, ninde yonkiza umubiri unterura urupfu? Imana ishimwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko jewe mu mutima wanje njakara ivyagezwe n'Imana, ariko mu kameremere njakara ikingera cy'icaha. Abaroma kigabane 18. Nuko rero none habari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Kuko ikingera camwe mu bugingo bwo muri Kristo Yesu cancunguye ngo singanzwe n'icangera cy'icaha n'icurupfu. Ici vyagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubw'akameremere kacu. Imana yatumye umwana wayo afise ishusho y'umubiri w'icaha kuba ikimazi cy'icaha, itsindisha icaha kiri mu mubiri, kugira ngo ibyo vyagezwe bibwiriza bishikanwe muri twebwe tutagenda mu ryo kameremere kacu, ariko tugenda mu bwambwe mw'Imana. Kuko abaganzwa n'akameremere k'umubiri bitwarira ikivy'umubiri, kandi abaganzwa n'impwe mu bitwarira ikivy'impwe. Kwitwarira ikivy'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwarira ikivy'impwe kuzana ubugingo n'amahoro. Kuko kwitwarira ikivy'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ivyagezwe n'Imana kandi kudashobora kuvyumvira. Kandi abaganzwa n'akameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Ariko mwo ntimuganzwa n'akameremere k'umubiri, ariko muganzwa n'impwemu. Bisanzwe impwemu w'Imana mu bantu, ariko iyo umuntu adafise impwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Bisanzwe Kristo ari muri mwebwe, umubiri uba upfuye kubw'icaha, ariko impwemu ni nzima kubwo kugororoka. Ariko bisanzwe impwemu yazuye Yesu imukuye mu bapfuye mu bana, iyazuye Kristo Yesu imukuye mu bapfuye, izozura n'imibiri yanyu ipfa kubwa mwemu wayo mu bana. None rero bavukanye, turi n'umwenda atari uwa kameremere kacu ngo twitondere ivyago. Kuko namba mwitondere ivya kameremere kanyu ntimuzobura gupfa, ariko nimwica ivy'umubiri ukora muvyicisha impwemu muzobaho. Abarongorwa na mwemu w'Imana bose niyo bana b'Imana, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwaba umwemu yo kubahindura abana b'Imana. Nituma dutakamba tuti aba mwemu bwibabwiririkanya n'impwemu yacu ari icabona yuko turi abana b'Imana. Ariko ko turi abana bayo, turabaragwa, turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Nimvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa, kuko ivyaremwe vyiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhamye cyane. Kuko ivyaremwe vyagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi, kandi si byo vyavyigombeye, ariko vyagezwe niyageze ko biganzwa bityo, kugira ngo vyizigire yuko navyo bizocungurwa ngo ntibibe ibihumbwa vyo kubora, bizohabwa kwidegembya gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana. Kuko tuzi uko ivyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu. Kandi si ico gusa, ariko natwe bafise kuvyeza ubwa mbere vya mwemu, natwe nyine tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana, niko gucungurwa ku mibiri yacu. Kuko twakirijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze, ariko icari citezwe iyo kibonetse ntikiba kicitegwa. Ico umuntu abonye bakicitega ate? Yamara ko twiteze ico tutarabona, nuko tukirorera twihangana. Niko na mwema dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mwema ubwiwe aradusengera aniha imini itovugwa. Ariko isesa imitima irazi ibyo mwema uyimvira, kuko ku Imana igomba ariko mwe masengera bera. Kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Abahamagawe nkuko yabigabiye. Kuko aba yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura mu bana ba se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye. Abo yahamagaye yabagiza bera. Abo yagiza bera yabahaye ubwiza. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Yitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira byose kuri we? Ninde azorega Imana yatoranije? Mbega ni Imana kandi ari ibahindura intungane, ninde azobagira bera? Mbega ni Kristo Yesu kandi ari we yapfuye? Ibi rutera zutse ari buryo bw'Imana bitaye ko aradusengera. Ninde azodutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, n'ibyago, no guhama, n'inzara, no kwambara ubusa, no kuba mwirinde canke n'inkota? Nk'uko handitswe ngo
twirirwa twicwa bakuduhora twagereranijwe n'intama z'imbagwa.
Ariko muri ivyo vyose turushaho gutsindirwa n'uwadukunze, kuko amenye neza ntabikekeranye yuko narwo burupfu, ubugingo, abamarayika, abaganza, ibiriho, ibizoba, abafise ubushobozi, uburebure bw'amajaruguru, uburebure bw'amajyepfo cyangwa ikindi caremwe cyose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu Umwami wacu. Abaroma kigabane cy'icyenda. Ndavuga kuri muri Kristo simbesha ijwi ryo mutima wanjye rirabinyemeza muri mwemu yera yuko mfise intuntu nyinshi n'umubabaro udahengeshanya mu mutima. Iyo aba byashoboka, noshinye kuvumwa no kubiga icibwa kuri Kristo ku bwa bene wacu, abo tuvukana ku mubiri nibo b'Isirayeli, ivyabo no guhinduka abana b'Imana, ubwiza, amasezerano, guhabwa ivyagezwe, gusenga Imana n'ivyasezeranye. Bafise basogokuruza babandi, kandi ku mubiri Kristo yamutse kuri bo niwe ari hejuru ya vyose, niwe Mana ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Amina. Ariko si ukugira ngo ijambo ry'Imana ntiryashitse, kuko bamutse kuri Isirayeli atari bo b'Isirayeli bose. Kandi kuko ari uruvyaro rwa Aburahamu, sico kibagira abana biwe bose. Ariko
kuri Isaka niho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa.
Niko kuvuga ko abana bo mubiri atari bo bana b'Imana, ariko abana b'isezerano nibo baharurwa nk'uruvyaro. Kw'ijambo ry'isezerano ariri ngo
ikindi gihe nk'iki nzoza Sara yabyaye umuhungu.
Kandi sico gusa, ariko narebe ko igihe yaramaze gusama inda y'umugabo umwe, Isaka sogokuruza, kandi abana bataravuka batarakora iciza canke ikibi ngo ivy'Imana yagabiye itoranya bibeho, bitavuye ku vy'abantu bakora ariko vyavuye kuyibahamagara. Icyo gihe yabwiwe ngo
bukura zoshumbira butoyi,
nk'uko handitswe ngo
Yakobo naramukunze, Esawu nawe naramwanze.
Nuko tuvuga iki? Mbega Imana irarenganye? Reka namba. Kuko yabwiye Mose iti
nzogirira ikigongo nshatse kukigirira, ngirire n'imbabazi uwo nshatse kuzigirira.
Icyo gituma bitava ku kugomba k'umuntu canke kugushimika kwiwe, ariko biva ku Mana igira ikigongo. Kuko ivyanditswe vyabwiye Farawo ngo
icyatumye ndaguhagarika ni ukugira ngo ndakwerekane ko ubushobozi bwanje kandi ngo izina ryanje rivugwe hose mu isi yose.
Ni ukugirira ikigongo wigomba kandi komanaza umutima wawe wigomba. Ni ukombaza uti ni igiki gituma ikigaya umuntu? Ninde yankivye igomba?
Ariko ga wa muntu urinde uharira n'Imana. Mbega icyabumbwe cobaza uwakibumbye kiti ni igiki cyatumye umbumba utya?
Canke umubumbyi ntagera ibumba rimwe ngo aribumbe nk'urwavya rumwe rwo gukoresha ivy'icubahiro n'urundi rwo gukoresha ibiteye isoni? Mbega hari ico biriko? Naho Imana yagombye kwerekana ishavu ryayo no kumenyesha ubushobozi bwayo, namba yihangana n'imbabazi nyinshi nzavya z'ukuraka ziteguriwe guhona kugira ngo yerekanire ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzavya z'ikigongwe, izo yiteguriye guha ubwiza kera kuri twebwe abo yahamagaye, si mu Bayuda bonyine ariko no mu banyamahanga. nkuko yavugiye mu kanwa ka Hose iti:
abatari abantu banje zobita abantu banje, kandi utari inkundu wakazi zomwita inkundu wakazi. Kandi aho hantu babwiriwe ngo ntimuri abantu banje, niho bazokwitirwa abana b'Imana nzima.
Kandi Yesaya yasemerera iby'Abisirayeli ati:
ikigiri cy'Abisirayeli niyo coba nk'umusenyi wo ku kiyaga, amasigarira niyazokira. Kuhora hazoshitse ijambo ryiwe mu isi, ariringanize kandi arihimbure.
Kandi nk'uko Yesaya yavuze kera ati:
yabuhoronye n'ingabo atadusigarije urubyaro, tuba twarabaye nk'Isodomu, tukagirwa nk'Igomora.
None tuvuge iki? Ehe, tuvuge yuko abanyamahanga batakurika ivy'ukugororoka bashitse kukugororoka, niko kugororoka kuva ku kwizera. Ariko abisirayeli bakurikiye ivy'ivyagezwe vy'ukugororoka ntibabishikako. Ni kuki? Nuko batabirondereshejwe ukwizera, yamara babirondereshejwe ibikorwa nk'ivyo bibahesha, batsitara kuri rya buye ritsitaza nk'uko handitswe ngo:
ndashyira Siyoni ibuye ritsitaza, urutare rugwisha, kandi uwizera uwo ntazotegwa n'isoni.
Abaroma ikigabane cy'icumi. Bavukanye, ivyo himbara umutima wanje n'ivyo nsengera bisereye ku Mana no kugira ngo bakizwe. Ndabashingira nta yuko bafise ishaka ry'Imana, ariko si mu buryo bw'ubwenge, ko batari bazi kugororoka kuva ku Mana, bakarondera kwishingira kugororoka kwabo ubwabo. Ntibaganzwe no kuva ku Mana, kuko Kristo ari ibyagezwe bishikirako kugira ngo aheshe uwizera wese kugororoka. Mose yanditse ati:
ushishikara kugororoka kuva ku byagezwe niko kuzomubeshaho.
Ariko kugororoka kuva ku kwizera kuvuga gutya ngo ntiwibaze uti:
ninde azoduga ngaje mu ijuru, bisobanurwa ngo kumanuka na Kristo, cyangwa uti: ninde azomanuka ikuzimu, bisobanurwa ngo kuduga na Kristo amukuye mu bapfuye.
Ariko kwavuze gute? Kwavuze kuti:
ijambo riri hafi yawe, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe.
Niryo jambo ryo kwizera ryo tubigisha. Kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera umutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari w'umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa kaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Kuko ivyanditswe bivuga ngo:
umwizera wese ntazotegwa n'isoni.
Ntatandukaniro ry'Umuyuda n'Umugiriki.
Umwami ari umwami wa bose, niwe afise ubutunzi bukwiye abamwambaza bose, kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa.
None bazokwambaza abantu bo batarizera, kandi bazokwizera abantu bo batarumva, kandi bazokumva bate atawa basigura ivyiwe, kandi bazosigura ivyiwe bate batatumwe. Nk'uko handitswe ngo:
yewe kundi birenge by'abazanye ubutumwa bw'ivyiza ari byiza.
Ariko abumva ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati:
mwami, ninde yemeye ibyo twumvise?
Ni uku kwemera kuva kukumva, ni ukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko ndabaza,
mbega ntibumvise? Yego barumvise, ijwi ryabyo ryumvikanye mu isi yose, bona amajambo yabyo ku mpera y'isi.
Ariko ndabaza, mbega Abisirayeli ntibabimenye? Mose niwe yabanje kuvuga ati:
nzobateza ishyari abatari ihanga ry'ukuri, nzobarakisha ihanga ry'iburabwenge.
Kandi Yesaya ashira amanga cyane aravuga ati:
nabonywe n'abatandondeye, neretswe abatambaririkije.
Ariko ku Bisirayeli aravuga ati:
nirigwa ntegeye amaboko ubwoko butumva butongana.
Abaroma ikigabane cy'icumi na rimwe. Nuko ndabaza, mbega Imana yaciye abantu bayo? Eka namba, kuko nanje ndi umwisirayeli wo mu ruvyaro rwa Aburahamu, uwo muryango wa Benyamini. Imana ntiyataye abantu bayo yamenye kera, canke nimuzi uko ivyanditswe bivuga kuri Eliya ko yareze Abisirayeli ku Mana ati:
mwami, bisha bavugishwa nawe basambuye ibicaniro vyawe, nanje nsigaye jenyene, kandi barangenza ngo banyice.
Ariko Imana yamwishuye ngo iki? Iti:
nisigarije abantu ibihumbi ndwi batapfukamiye Bayali.
Nuko niko biri no muri iki gihe, hariho amasigarira nk'uko yatoranijwe n'ubuntu bw'Imana. Ariko n'ivyo yavuye ku buntu ntibikiva kubikogwa, namba atariko biri ubuntu si bwo buntu. None vyabaye bitese. Icabiseri baronde ntibakibonye. Ariko abaturanijwe barakironse. Abandi bakomantazwa imitima. Nkuko handitswe ngo
Imana yabahaye umutima wo guhunyiza n'amaso atabona n'amatwi atumva gushitsa kuri uwo munsi.
Kandi Dawidi yaravuze ati
Imeza yabe nk'ururiba n'umutego n'ikigwisha n'inyishu yabo. Amaso yabo nahumwe ntibabone kandi wamubahetamitse umugongo iminsi yose.
Nuko ndabaza mbega batsitariye kugwa amahera. Eka namba yamara kugwa kwabo kwazaniye abanyamahanga agakiza ngo bitera Abisirayeli ishari. Ariko ko kugwa kwabo ari ubutunzi bw'abari mu isi no kugabanuka kwabo ari ubutunzi bw'abanyamahanga, ukugwira kwabo ntikuzorushiriza cyane. Ariko ndabarira mwebwe abanyamahanga, ndashimisha Yehowa canje kuko ndi ntumwa ku banyamahanga kugira ngo kumbure ntera ishari ab'iwacu nkize bamwe muri bo. Ko gutabwa kwabo kwazaniye abari mu isi kuzura n'Imana, kugarukanwa kwabo kuzoba gute? Mbega ni kuzoba ubugingo buzutse mu bapfuye. Kandi ko ifu y'ivyeze ubwa mbere ari yera nirobe niko rimeze, kandi ko igishitsi ari cera n'amashami niko ameze. Ariko namba amashami amwe yarahanyuwe, nawe uri igihumbwa ca Elayo watewe nk'ingurukizi hagati mu mashami usangira nayo ubukamwe bw'igishitsi ca Elayo bwite. Ntiwihayagize kuri ayo mashami, namba uyihayagiza ko si igishitsi kimeze kuri wewe, ariko ni umeze kugishitsi. Wovuga rero uti amashami yahanywe kugira ngo nterwe ko. Niko ukutizera niko kwayahanyuje, nawe ukwizera niko kuguhagaritse. Ntiyibona ariko wiyubara kuko Imana kwitagira ikigongo amashami bwite nawe ntizukikugirira. Raba rero kugira neza kw'Imana n'ubuhambazi bwayo kubaguye n'ubuhambazi, ariko kuri we n'ukugira neza kw'Imana niwaguma muri uko kugira neza kwayo, kuko ni utagira utyo nawe uzohanyura. Kandi abandi nabo nibataguma mu kutizera bazosubizwa ko nk'ingurukizi. Imana ishobora kubasubiza ko kuko ko wahanyuwe ku giti cy'ameza ari igihumbwa cya Elayo ugaterwa nk'ingurukizi muri Elayo nziza mudasanga iy'ubwoko, babandi babusange ntibazorushiriza cyane gutebwa muri Elayo yabo bavukanye. Singomba ko mutamenyira ibanga, ntimwita abanyabwenge. Ni iry'uko habaye gukomandaza imitima y'Abisirayeli, ariko si bose. Ishitsa y'ugitegiriye kwesha abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero. Nivyo yaba bityo, Abisirayeli bose bazokizwa nk'uko handitswe ngo
Siyoni hazova umurokozi azokura muri Yakobo kutubaha Imana, kandi niryo sezerano nsezeranye nabo aho nzobakura ku ivyaha.
Kuvy'ubutumwa bwiza nabanse ku bwanyu, ariko kuvyo gutoranya kw'Imana nabakundwa ku bwa basekuruza. Kuko ingabire z'Imana no guhamagara kwayita vyicutse nk'uko mwebwe kera mwagarariza Imana, ariko none umugararizo wabo wazaniye mwebwe kugirirwa imbabazi, niko nabo none bagararije kugira ngo imbabazi mwagiriwe zibazanire nabo kuzigirirwa. Kuko Imana yugaraniye abantu bose mu mugararizo kugira ngo ibagirire imbabazi bose.
Yo uburebure bw'amajefu bw'ubutunzi bw'ubwenge no kumenya by'Imana, imigabo yayo ntishoboka kubariritswa n'inzira zayo ntizigira kehe. Ninde yamenye umutima w'Uhoraho? Canke ninde yabaye umuhanuzi wiwe? Canke ninde yabanje kumuha kandi akazokwishyurwa? Kuko byose biva muri we kandi bizanwa nawe kandi byamuremewe. Icyubahiro kibiciwe ibihe bidashira. Amina.
Abaroma ikigabane cy'icumi na kabiri. Nuko bavukanye ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ko muzotanga imibiri yanyu ibimaze ibizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kugira ikimaze. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima mishasha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba. Nizo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Ndabwira mbwirijwe n'ubuntu nahawe, umuntu wese muri mwebwe areke kwifata uko atari, yamara yumvire yitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese ukwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufise ingingo nyinshi kandi ingingo zose zitagira igikuwa kimwe, natwe niko turi benshi kandi turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rw'ubundi. Nuko dufise ingabire zitandukana, nk'uko ubuntu twahawe butandukana, namba twarahawe kuvugishwa n'Imana, tuvugishwe nayo kukwizera kwacu kungana. Canke namba twarahawe gukwaca mu ishengero, tugishishikare. Canke uwigisha ashishikarire kwigisha, canke uhanura ashishikarire guhanura. Uwugira ubuntu abugira atakinubwe, uganza aganzanye umwete, uwugira imbabazi azigira anezerewe. Urukundo rwayo ntiruburuheye iheye. Mwanke ibibi umatane n'ivyiza. Kuvyo gukunda abavukanye, mukundane rwose. Kuvy'icubahiro, umuntu wese ashira imbere mugenzi we. Kuvyo gushishikara, ntimugire urwangara, mukovye mu mitima gukorera umwami wacu. Munezererwe kwizigira ibizoba, mwihanganira amagorwa, mushishikare gusenga, mugabaniriza abera uko bakenye, mushishikare gutanga indaro. Ababahama mubahezagire, mubahezagire, ntimubavume. Munezeranwe n'abanezerewe, murirane n'abarira. Muhuze umutima, ntimushire umutima ku bikomeye, ariko mugendane n'ivyiyoroheje. Ntimwite abanyabwenge, ntimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye. Mubabare gukora ivyiza imbere y'abantu bose. Namba bishoboka mu ruhande rwanyu, mwuzure n'abantu bose. Abo nkunda, ntimwihorane, ariko muhe uburyo ishavu ry'Imana, kuko handitswe ngo,
uguhora n'ukwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko.
Nikuhora havutse, ariko
mwasi wawe niyasonza, umugaburire. Niyagira inyota umuhe icanywa, kuko niwagira utyo uzomurunze ko amakara yaka ku mutwe.
Ikibi ntikikuneshe, yamara ikibu kinesheje icitse. Abaroma ikigabane cy'icumi na gatatu. Umuntu wese nagamburukira abamuganza, ko atakuganza kutava ku Mana, ukuriho kwagezwe n'Imana. Nico gituma ubugabagabiye uganza, abagabagabiye icagezwe n'Imana. Kandi abakigabagabiye bazoba bihamagariye gutsindwa n'urubanza. Kuko abaganza atari abateye ubwoba ku gukora icyiza, kiretse gukora ikibi. Uragomba kutagirira ubwoba uganza. Kora neza, azogushima. Kuko ari umukozi w'Imana ku bwawe, ngo akuzanire ibyiza. Ariko niwakora nabi, ugira ubwoba, kuko atambarira inkota ubusa. Kuko ari umukozi w'Imana, umuhoza ashitse ishavu ku gukora nabi. Icyo gituma ukwiye kugamburuka, atari kubwo kurakirwa gusa, ariko no kubw'ijwi ryo mu mutima. Icyo gituma kandi mutanga ikori, kuko abaganza ari abakozi b'Imana, bashishikarira icyo gikorwa nyene. Muhe bose ibyo bakwiye, abahabwa ikori mubahe ikori, ababuguza mubabugurire, abo gutinywa mubatinye, abo kubahwa mububahe. Ntihagire uwo mugirira umwenda atari ugukundana, kuko ukunda uwundi abashikije ibyagezwe. Kuko ibi ngo,
ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze.
N'ikindi cyagezwe cyose bivuperanirijwe muri iri jambo ngo,
ukunda umubanyi nk'uko wikunda.
Ufise urukundo ntagirira umubanyi iwe nabi. Nico gituma urukundo arirwo rushitse ibyagezwe. Nuko mwami mugenza mutyo, kuko amuzi iminsi y'uko igihe gishitse cyo kwikangura. Noneho gakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Ijoro rirakuze, bugira buce. Nuko twiyambure ibikorwa by'umwiza, twambare ibirwanisho by'umuco, tugendane ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tutadandahirwa, tutaboerwa, tudasambana, tudakora ibyisoni nke, tudatongana, tutagira ishyari. Ariko mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimubare iby'umubiri ngo mukore ibyo wifuza. Abaroma kigabane cy'icumi na kane. Udakomeye mu byizerwa mu mwemere, ariko si ukumuhaririza ku byakekeranye. Umuntu umwe afise ukwizera ko kumurisha byose, ariko udakomeye arya ibirimwa gusa. Urya inyama ntakengere utazirya, kandi utazirya ntahe nyiri uwuzirya, kuko Imana yamwemeye. Wowe urinde uhe nyiri umushumba w'abandi, kuko imbere ya shebuja ariho ahagarara canke agatemba. Mbere ushima azohagarara, kuko umwami wacu ashobora kumuhagarika. Umuntu umwe ashima umunsi umwe kuruta iyindi, uwundi agashima iminsi yose. Umuntu wese nashimwe mu mutima wiwe. Uwiyumvira umusa wiyumvira kubw'umwami wacu. Uburyo inyama zijya kubw'umwami kuko ashima Imana, kandi ubutaziriya yanka kuzijya kubw'umwami nawe ashima Imana, kuko atamuntu muri twebwe ariho kubwiwe canke apfa kubwiwe. Namba turiho, turiho kuba b'umwami, kandi namba dupfa dupfira kuba b'umwami. Nuko namba turiho canke namba dupfa turaba umwami, kuko icatumye Kristo apfa akazuka ari ukugira ngo abe umwami w'abapfuye kandi n'uwo bariho. Ariko wowe n'igihe gituma uhinyura umwana wa so, kandi nawe n'igihe gituma ukengera umwana wa so, kuko twese tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Kuko handitswe ngo,
kuko ndiho niko Uhoraho avuze, amavi yose azomfukamira n'indimi zose zizovuga ishimwe ry'Imana.
Nuko rero umuntu wese muri twebwe azubazwa n'Imana ivyo yakoze. Uhereye ubu rero ntiduhinyurane, yamara tugiriye imigabo ngo ntihagire ubushirika itsitazo canke ikigwisha imbere y'umuvukanyi. Ndabizi kandi nemejwe neza n'Umwami Yesu yuko atagihumanya ubwacu, kiretse uwimvira ku kintu gihumanya niwe cohumanya. Iyo umwana wasabajwe n'ivyurya ntubukigendera mu rukundo. Uwo Kristo yapfiye ntumuranduze ivyo kurya vyawe, icyiza canyu ntigitukwe, kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa ariko n'ukugororoka amahoro n'umunezero vyo muri mwemu yera. Uwukorera Kristo atyo ahimbara Imana kandi n'abantu baramwemera. Nuko dukurikira ivy'amahoro n'ivyo gukomezanya. Ntimusenyere ko waca Imana kubw'ivyo kurya, vyose ntibihumanya koko, ariko umuntu arya ibimutsitaza azobona ibara. Ni cyiza kutarya inyama canke kutanywa umuvinyu canke kudakora ikindi cyose gitsitaza umwana wa so canke kimugwisha canke kimutera intege. Ukwizera ufise ukugumana mu mutima wa mbere y'Imana, harahiriwe utihinyura ku vyo yemeye. Ariko ukekeranya wese yariye abatsinzwe, kuko bitabivuye ku kwizera. Ikitava ku kwizera cyose ni icaha. Abaroma ikigabane cy'15. Twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye no kutinezereza. Umuntu wese muri twebwe anezereza umuvukanyi wiwe kugira ngo abone ivyiza akomezwe, kuko na Kristo atinejereje nkuko handitswe ngo,
ibitutsi by'abagutuka vyaguye kuri jewe.
Kuko ivyanditswe kera vyose vyandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa guheshwa n'ivyanditswe biduhe kwizigira ibizoba. Ariko Imana itanga kwihangana no guhumurizwa ibahe guhuza imitima yanyu nkuko Kristo Yesu agomba, kugira ngo muhimbaze n'umutima umwe n'akanwa kamwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo niyose. Nuko mwemerane nkuko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ishimishwe. Icyo mvuga nuko Kristo yacitse umukozi w'abahimbaga igikoba c'ubugabo wo kubagaburira iby'Imana kubw'ukuri kwayo, kugira ngo ashitse ibyo basogokuruza basezeraniwe, kandi ngo abanyamahanga bahimbarize Imana imbabazi zayo nkuko handitswe hati,
icyo gituma nzogutazira mu mahanga ndirimba izina ryawe.
Kandi yongera kuvuga ati,
yemwe banyamahanga nimunezeranwe n'abantu bayo.
Kandi arongera ati,
yemwe banyamahanga mwese nimushime Uhoraho kandi amoko yose amuhimbaze.
Kandi Yesaya nawe yaravuze ati,
hazobaho igishitsi cya Isayi niwe azohaguruka kuganza amahanga, niwe abanyamahanga bazokwizigira.
Imana itanga ivyizigira ibuzuza umunezero wose n'amahoro biva ku kwizera, kugira ngo murushirize kwizigira ibizoba mubihawe n'ubushobozi bwa mwemu yera. Bavukanye, nanje nyine ndazi vyanyu ntakekeranya yuko muzuye neza, mwuzuye ubwenge bwose, mushobora no guhanurana. Ariko ndabandikiye hamwe hamwe ndushirije gushira amanga nkubibutsa kubw'ubuntu nahawe n'Imana ngo mbe umukozi akora mu gikoni wa Kristo Yesu ku banyamahanga, ntegure ivy'ubutumwa bwiza bw'Imana nk'umuherezi kugira ngo abanyamahanga babishikanwe rishimwa gejejwe na mwemu yera. Nuko mfise ukwirata mu vy'Imana muri Kristo Yesu, sinzotinyuka kuvuga ikintu na kimwe atari cyo nakoreshejwe na Kristo kugira ngo abanyamahanga bagamburuke ampaye amajambo n'ibikorwa n'ubushobozi bw'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'ubushobozi bwa muhemu yera. Ibyo byatumye nshitse ubutumwa bwa Kristo utanguriye Yerusalemu ugakikuza ugashika no muri Iruriko. Namanye imigabo yo kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari bwamenyekane ngo sinubake ku mushinga wubatswe n'uwundi, yamara ngo bimere nk'uko handitswe ngo
abatiganiwe ibyiwe bazobibona kandi abataravyumva bazovyitegereza.
Nico gituma ngira igisivya kenshi cyo kuzi wanyu, ariko noneho ntihakinyagukiye muri ibi bihugu kandi uhereye mu myaka myinshi nifuza kuzi wanyu aho nzogira Isipaniya, kuko nizigira kuzoba ari abanciyiyo mukamperekeza mukansezera neza njayo ninamara kugabanya inkumbu ndabafitiye. Ariko ubu ndiko ndaje Yerusalemu kugaburira bera, kuko ay'i Makedoniya no muri Akaya bahimbawe no gusororanya ibyo gutabara boro mu bera b'i Yerusalemu. Byarabahimbaye kandi babafitiye umwenda, kuko namba abanyamahanga basanga iby'imhemu vyabo bafise umwenda wo kubafasha kuvy'umubiri. Ninaheraheza ivyo maze kubashikiriza neza izo mbuto z'ubuntu, nzovayo nci wanyu nji Isipaniya, kandi ndazi yuko aho nzoziri iwanyu nzoza nzanye umugisha wa Kristo wuzuye. Nuko ndabinginga abavukanye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo no kubw'urukundo ruva kuri muhemu murwanane nanje munsabira Imana nkirab'Iyudaya batayumvira, kandi ingaburo yanje ngiye kugaburira Yerusalemu ishimwe n'abera. Mbona uko nzi wanyu nezerewe, Imana niyabikunda nduhukane namwe. Imana nyina amahoro ibane namwe mwese. Amina. Abaroma ikigabane cy'cumi na gatandatu. Ndabashimiye Foyibe muvukanye, niwe mukozi w'ishengero ry'Ikenkireya, ngo mumwakire kubw'Umwami wacu nk'uko bibereye abera, kandi mumufashe guca zogomba cyose, kuko nawe yafashije benshi barimwo nanjye. Muntahirize Purisikira na Akwira abakoranye nanjye muri Kristo Yesu, kandi bahebye imitwe yabo ngo icibwe kugira ngo bakize amagara yanjye. Si jewe jenyine ndabashima, ariko n'amashengero yose yo mu banyamahanga arabashima. Kandi muntahirize ishengero ryo mu nzu yabo. Muntahirize Payineto wo nkunda, niwe yatanguriye abo muri Asiya babaye aba Kristo. Muntahirize Mariya yabakoreye cyane. Muntahirize Andironiko nayo niyadusangiye umuryango. Ababohanywe nanje nibarurangiranwa mu ntumwa, nibo bantanze kuba muri Kristo. Muntahirize Ampuriyato wo nkunda mu mwami wacu. Muntahirize Urubano dukorana muri Kristo na sitako nkunda. Muntahirize Aperi yagererwa karama muri Kristo. Muntahirize Abamo kwa Aristoburo. Muntahirize Herodiyoni dusangiye umuryango. Muntahirize Abamo kwa Narukiso abari mu mwami wacu. Muntahirize Tirufaina na Tirufoza bakorera mu mwami wacu. Muntahirize Perusa kundwa yakoreye mu mwami cyane. Muntahirize Rufo yatoranijwe n'umwami na nyina ni nka mama. Muntahirize Asunkirito, Furegoni, Herume, Patirova, Heruma n'abavukanye bari kumwe nabo. Muntahirize Filologu na Yuliya na Nereyu na mushikiwe na Oruma n'abera bose bari kumwe nabo. Muramukanishe kugumbirana kwera. Amashengero ya Kristo yose arabaganuza. Ariko bavukanye ndabinginga kwitegereza abazana ivyo gutandukanya n'ibitsitaza bidahura n'ivyo mwize mubazibukiye, kuko bameze batyo batazakariye umwami wacu Kristo, ariko bajakariye inda zabo kandi boheje imitima yaberanda amajambo meze n'ivyo kubanezereza. Igitumye ndababwira ivyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Nico gitumye ndabanezererwa, ariko ndagomba kumuba banyabwenge ku byiza mukaba batunga ku bibi. Imana nyina amahoro izosenyorera Satani vuba munsi birenge byanyu. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo wane namwe. Timoteo dukora narabaganutsa. Bona Rokiyosi na Yasona na Sosipatiro dusangiye umuryango.
Nanje Terutiyo nanditse ikicete ndabaganutsa mu mwami wacu.
Gaya arabaganutsa niwe yampaye indaro, kandi yakiye nawe mu ishengero bose. Erasi taganze vy'ikora ry'iki gisagara na kwa rutu muvukanyi wacu barabaganutsa. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bane namwe mwese. Amina. Imana ishobora kubakomeza nk'uko ubutumwa bwiza nahawe n'ukwigisha bya Yesu Kristo bivuga bihura no guhishurwa kwibanga ryahozwe uhereye kera hose, ariko muri iki gihe riraserutse kandi byanditswe n'abavugishwa n'Imana birimenyesheje amahanga yose nk'uko Imana ihoraho yageze kugira ngo bumvire Imana babiheshwa no kwizera. Imana ifise ubwenge yonyine n'icyubahiro kibicayo ku bwa Yesu Kristo, ibi bitazoshira. Amina.